Arambe.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cya camakuru West Africa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba ubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye abarundi babiri bari mu bagize uruhara mu gushinga no gutanguza umurwi w'abavuzi b'ingoma muri leta z'umwe za Amerika mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'abarundi bavukira muri Amerika hamwe n'abarundi bimukiye muri Amerika akaranga imico hamwe n'ururimi rw'Ikirundi. Uyu murwi ni murwi ukomeye cyane rwose wahawe na karyo ko kuvuza ingoma mu sinema yabaye ikirangiranwa muri leta z'umwe za Amerika yitwa Black Panther. Uyu murwi uherutse kandi guhabwa umwanya muri sinema Black Panther 2 aho wari watumiwe mu bikorwa byo gufata amasanamu n'amajwi muri iyo sinema yimirije gusohoka. Aho bari batumiwe rero ni Hollywood muri California. Turi kumwe na ambasaderi mu kiganiro cy'umunsi, ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta z'umwe za Amerika. Ari mu Barundi batanze icyumviro cyo gushinga no gukomeza umurwi w'abavuzi b'ingoma. Ndiho Kubwayo muri iki gihe ni muhinga ayikoreye twiwe ku gatwe kiwe kuko ari mu karuhuko ko mu zabukuru. Inyuma yaho arangirije amabanga ya ambasaderi araserukira Urundi i Moscow mu Rusiya hamwe n'amabanga y'umwe mu bategetsi bakomeye muri banki yo muri Amerika yitwa Wells Fargo. Muri aho ambasaderi Ndiho Kubwayo.
Muraho cyane Frederic, kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkaba nongeye nkaramutsa abo batumire banyu bari mu bihugu binyuranye.
Ikaze mu kwijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimirimana nawe nyene aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri leta z'umwe za Amerika. Nshimirimana niwe arongoye uyu murwi w'abacuranzi ingoma. Muraho Apollinaire Nshimirimana.
Turaho Monsieur Frederic, murakoze cyane ku butumire mwaduhaye, kandi nkaba ngombye no kuramutsa abantu bose aho bari bose bari kwatwumviriza abo bose mwatumiye.
Reka rero dutangure kuri mwebwe ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo, icyumviro cyo gushinga no gutanguza ingoma cyabajemo gute?
Murakoze kuri icyo kibazo nyakubahwa Frederic. Jewe n'umuryango wanjye twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997. Hanyuma bihurirana n'uko leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cyo kugira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'abarundi, impunzi zavuye mu Burundi 1972. Hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza, hanyuma badusanga ngaha andihenze. Twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite
icyo no kwita mu Gifaransa profile zinyuranye. Bamwe bari bazi gusoma, abandi ntibari babizi, abandi barize amashuri ahanitse adahanitse, ntibari bagiye mu ishuri, hama dusanga biriko birabavuna gose cyane. Murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe, cyane cyane utazi n'ururimi. Naho bawarize amashuri, uzi warize n'icyongereza, ushitse ngaha birakugora. Jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi, reka nshinga umugwi kugira ngo abo Barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura, sinoyinda kuzidondagura.
None muri abo Barundi mwari mwizeye ko harimwo abashobora kuvuza ingoma, kuko kuvuza ingoma ntivyoroshe, no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega, umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa.
Ni kuvuga rero dongo tumaze kugira ishyirahamwe ry'Abarundi, twaciye rero dutangira kwiyumvira icyo twokora muri iryo shyirahamwe, twongeye kuri ibyo by'ubufashanya. Niho rero twashyiraho uwo mugwi w'Abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma, kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuga ingoma. Umushinga ntaye Apolinaire ati jewe ndazizi kabisa, ati kandi kubena ndazini hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza, kandi rero natwe twoca tubamenyereza agati ngaho. Na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu, naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba. Rero o twazitanguje tuvise Apolinaire nabo bandi babiri, tuca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura.
Hanyuma namwe mushyira ntaya Apolinaire Simimana, namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isimu ryatanguwe na ambasaderi, mwabigenjeje gute, mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo kiwe gute?
Mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze, nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera uwa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza. Nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe, avuga ati ikintu twakora n'ingoma. Urumva nogomba ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo, bagaca babona yuko cyari gikwiye. Ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo. Hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze uko ndamuzi yashinze ikintu, aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya. Rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimwo hano hagiye umuntu aburi intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya. Harageze igihe usanga umuntu adebukirwa, ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko twa dutayira iragi, kuko nari nsanzwe mvuza ingoma ryari rya mbere ndazivuza, ndatangwe kuzivuza nkiri ngitangura umwaka w'indwi. Urumva hari kera muza mirongo umunani na ama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya, hama nca mbona yuko byaba byiza yuko twaguma tubandanya, mugabo nkagira icyizere yuko hari igihe hari icyo bizodushikanako, kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi. Kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi Umurundi, icyo gihugu ngo ni cyane, ngo icyo kintu ngo nacyonzi. Mugabo kubera nabona yuko Abarundi amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma, ndavuga nti hari birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana. Hamba rero nguma nigisha tugisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko atabishoboye tukagereza kubigisha kugira ngo babandanye. Hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya ako iyo semo yari yatangujwe ubwa mbere n'abandi. Hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratsinda kigashika ahantu kugira ngo ushikane ahantu ukabona yuko hari icyo wakoze. Rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniriza aho nyine twanse gutiragi, kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'Uburundi bumenyekana.
Uburundi bumenyekana akazi keza, ibyo ni ibintu mwashoboye kurangura twihweje n'ukuntu abakinnyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika eka yamenyekanye ku isi hose Black Panther babivuga. Reka twumve igihe bariko barabaza umwe muri abo bakinnyi bakomeye icyo abavuga ku ngoma.
What was your favorite on-set moment whilst shooting Black Panther?
One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Burundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life.
Murumba kubihambaye cyane rwose umwe mu bakinnyi b'iyo sinema yari kubabazwa ibintu byamuhimbaye cyane rwose muri iyo filme akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu bya muhimbaye nashaka ngaruke kuri mwebwe ambassador Gabriela yo kubwayo mwumvise ayo majambo avugwa n'abantu kirangiranwa ba kinyama sinema ikaba azwi cyane rwose muri Amerika mu bivuga kwiki
biraduhimbara rwose cyane nk'uko Apollinaire yabivuze igihe twatanguza uwo mugwi twari dufise intumbero zibiri iya mbere kumenyesha Burundi imico y'Uburundi icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitaja ntibize biyayura ubwenge n'ibindi kugira ngo baronke icyo bakora hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo ucubona yuko intumbero yacu yashitse aho twipfuza kandi ubu iri kwirabandanya hagati ngaho mushinga na ya Polinaire yambari ati narakoze ibintu bikomeye cyane ahubwo je nije numushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika nuno munsi rero ibyo biraduhimbara rwose cyane kuko nta kintu gihimbaye kumva igihugu cawe kiriko kirumvigwa neza mu makungu bavuga bati igihugu cyifashe ugucyo gifite ibintu byiza mwene ibi
Musiana ya Polinaire umugambi mwishinze wo kumenyesha Burundi eka cyane cyane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikamuja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu nababonye Chicago narongeye ndabona Dallas muri Texas nongeye ndabona i Washington ubwo muraja n'ahandi ntazi uyu mugambi mwarawushitse ko
umugambi nubwo yuko ukiri mu nzira ntiturashika hagati nubwo yuko tutarashika hagati nubwo ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hosi ari havugwa ati Burundi abatinzi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hosi tuvuga tuti abavuzi hosi bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta turahingira cyari ndende turacafise ibikorwa byinshi byo gukora ariko nibaza yuko tuzobishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko ari cyo dukora cyonyine gusa ari kwerekana karanga ku Burundi muri Amerika ari ngombwa bishobotse n'ahandi tukageza mu makungu niho novuga yuko tuzaba twagishitse ko neza sawasawa ubu turacyari mu nzira mugabo aho tugeze turashima turazi n'ubuzima umuntu acamwo turazi n'ingene usanga dufise iyindi mirimo dukora kiretse kuvuza ingoma mugabo nibaza yuko nzovuga nti twashitse kucyo kwihangiro dushaka mu gihe tubonye yuko ariko kazi dukora tuvuga tuti ibi nibyo niwo murimo wacu wa buri munsi ariho ndavuga nti turashitse kwihangiro twifuje
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumva ibyagira ijwi rya Amerika turi kumwe n'umuntu wanyu wacu Israel Green Solution muraho murakomeye ego muri hega Israel
ni kwa wima ni kuna Israel sabate ndi mu Rwanda ni majeto
yego mrafiki bazo mrafiki umviro
ni cyane abo bagabo bo ba bari mu murwi uvuze ingoma ubagaragaza karanga ku muco wacu nk'abanyafrika by'umwihariko Burundi ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari kuvuza ingoma ese nk'uko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri Afurika ugasanga turi kubahururiza cyane tugatanga amafaranga tukajya kureba amakonseri ese babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuze ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutana imirimo yabo cyangwa kwereka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuze ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika n'ubyumwe ariko wabona nk'umuco w'abarundi ni kimwe n'umuco w'abanyarwanda n'abanyarwanda ahantu bari ahari hose yaba muri diaspora ubusanga bakunda kugaragaza imico y'abanyarwanda cyane ugasanga abanyamahanga babikunze bakaza ku buryo bafite imishanana uburyo bavuze ingoma uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda barasa niba n'imico y'abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuze izo ngoma niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo mico cyane cyane w'ikirundi.
Ikibazo cyiza cyane rwose Apollinaire na Ambassadeur Gabriel Nyakubwayo. Hari ibimenyetso bereka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma. Kimwe muri ibyo bimenyetso ni n'amajambo yashikirijwe eka n'umwe mu bakinnyi b'iyo sinema. Hari ibindi mushaka kutubwira? Reka dutangure kuri Apollinaire.
Arakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi icyo kibazo kirahambaye. Muri make no kugira none no kubira yuko abo tuvugiriza ni abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane rwose, kandi birabaryohera cyane rwose. Kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma, kuko barakubwira ati twe twatuzi ngoma mugabe ingoma ntazo twari bwabone. Muri icyo gihe niho natwe duca tubabwira tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi, kandi nibyo hano ingoma nk'izo ziraboneka uko zivuzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta na kimwe cyari cyo kubigereranya birazwi no ku rwego rw'isi rw'isi yose kuko ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi. Rero muri make barazihurumbira cyane rwose, kandi bararyoherwa cyane rwose, baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira.
Ingome na Ambasaderi Gabriel ndi hokubwaye namwe bimwe mu bimenyetso byerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'Abarundi.
Ibimenyetso ni byinshi, reka nishuri icyo kibazo cy'uwo mushinga nawe wo mu Rwanda ku burorero bubiri gusa, kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije. Jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma, naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 mbere yuko ngaruka muri Atlanta. Hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci, abantu ba foire y'ibyo kurya y'ibitegwa, abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ibyo barinye byose. Hanyuma rero bagaca batumira imigwi ikaza kuturaranga gutamba. Twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba. Reka ndababwira ingene byagenze. Dutanguye gutamba, abantu bose bari baje muri afuari baci bavyo bariko bararaba ivyo bintu baza ku ngoma z'iwacu. Gushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije afuari ntibandanya abaje kwerekana ibyo berekana boshavura. Aho mucamwumva ingene bimeze?
Aho byari byakomeye.
Byakomeye gose cyane. Iyindi akandi karoro nshaka kubabwira ni igihe jyewe nari ambasaderi muri Japan, twaratumiye abatambyi b'ingoma baraza bava mu Burundi barazi Tokyo gutamba. Murazi muri Japan barafise ingoma nabo nyine baratamba ingoma. Mukama wanje aho obaziriye turabatwara muri sare nini ya baratamba. Jewe sinamenye ingene byagenze bukeye amajuno yose ya intuze abamenyesha makuru muri Japan muri Tokyo, nta kindi bavuga atari inzogoma batanga yuko batari bazi yuko ari abandi batamba ingoma kandi bazitamba ku basumbya bobo barabyemeye. N'uburorero bwinshi rwose cyane umuntu yotanga.
Ego muri kamara bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gikundiro Terence Mwiribereza. Muri hehe? Muri hehe?
Ndinga mu nkambi ya Rusenda ha muri Kongo.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, musangira n'abatumire.
Ni kuvuga kabisa, ndiko ndaraba umuco karanga w'igihugu cy'u Burundi utera utena imbere rwose. Na cyane cyane ndiko ndaraba ngaha mu nkambi ya Rusenda, ingoma kabisa kandi n'uko yavuze ingoma ni umugwi utera imbere rwose. Ndetse urabye n'abanyagihugu baha muri Kongo nyine usanga baza kabisa bagatamariya rwose, ugasanga bose bishimye ndetse nabo bakazana umuco wabo gikongomani nabo bose ugaca usanga bose bahurije hamwe. Ariko ugaca usanga wa muco w'ikirundi wewe uca imbere yabo rwose, ugatuma mbere boba kamari ko ndese ni cyangwa ko shushaga ibanati cyangwa ko shushaga bitayizo ngoma ere madiramaze kwamamara na tera inebwe abone wacu baraho muri Amerika kabisa ni bakomeze ni bakomeze bamenyekanisha igihugu n'iteka ko ari n'abana usanga bavukiye hanze batamenye umuco w'urundi batamenye karanga inacyo giza kabisa ndabatengeje kuraci
murakoze
murakoze cyane murakoze cyane gose n'ama Federic kubana diva ku burorero bwishi ego twaje bagiye batangara ko ambasaderi yatanze uburorero ndibuka ko twigeze ku hageze kubishyikanwa muri Washington muri 2009 tajya abantu by'imigimi bitandukanye ibihugu bitandukanye ariko ribuka yuko twabaye abambere mu higanwa hanyuma twaratumiwe muri Louisiana turagenda kuvuza turagenda abantu benshi bari hari nka fuwari nk'uko nyene hama twebwe tubona tuko turiko turavuza bityo gihe nibuka yuko twavuga isaha yose ariko twagiye twumva nibyo bintu batangaje ku maradiyo yo muri Louisiana bavuga ati abantu twabonye ibintu by'igitangaza cyumva yuko rero ingoma zamaze zimusanze zaratinze muri make
ni byiza cyane rwose reka ijambo kandi uwundi muntu wanyu radiyo ijwi ry'Amerika twagira Yezu Marcela mwiriwe neza
Miriwe neza Frederic
muraho murakomeye
yego turakomeye mperereye Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'abakire bacu uyu munsi baje kutuganira mu kiganiro muri sanga cyanone
ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo icyimbiro duga ku ijambo
yego murakoze ni ukuvuga ngo ndashaka kubabaza ko muri Afrika dukunze kugira ipfunwe kubera abazungu batumena igitekerezo cyo kujyana abavuzi b'ingoma cyo kuba bakora uwo murwi uvuze ingoma kandi bakabikorera mu bihugu bya Amerika yo hirya cyaje gite muri rusange cyaje gite kugira ngo yumve ayitinyutse bikorere izo ngoma bazijyane bagende bajye kuvuzayo hanyuma ikindi cya kabiri ndababaza hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi tugira ibindi bicurangisho gakondo nk'imingiri umuduri n'utundi dukoresha utundi tudasobanutse ko tudasobanutse ariko usanga bicurangwa n'inanga twacurangwa abantu bakaryohera ese muri gahunda bapanga cyangwa bateganya ntabwo bajya bapanga kuba abantu nk'abo ngabo bakiri bato n'abo bashobora kubatwara hirya bakajya bacuranga ibyo bikoresho byabo gakondo bidafite bihuriye n'iby'iburayi nk'aya magitari iburayi bacuranga cyangwa amasenta ibi byacu by'imiduri n'inanga kugira ngo nabo bacurangire hirya bishimisha abantu noneho bajye barategura amafestivale y'abantu b'inaha gusa gakondo noneho abazungu baje kubareba n'abandi bantu bakiyo ariko badaturuka muri Afurika nibyo bibazo bibiri nari mfite
ibibazo byiza cyane rwose icyo kibazo cy'ukuntu byatanguye ni ikibazo ambasaderi Gabriela Nyakubwayo na Apollinaire Nshimiyimana baciye ku mayange ariko igisha ni uko yashyizemo ko kenshi na kenshi kugira ikimvuye nk'icyo uzi ko iyo mico cyangwa abo bantu hariho usanga abantu bafise ibyiyumviro bagira ko mushoboye mugasubira mukamusubiriramo gato mukamubwira ukuntu mubahutse mukabona ko izo ngoma naho hari iyindi mico itandukanye ari ikintu abantu bose bakwiye kumenya reka dusubire kwa ambasaderi Gabriela ndiyo kubwaye
urakoze gosi cyane ibyo bibazo abagiye n'ibibazo bihambaye gosi cyane kandi Frederic nk'uko muhejeje kubimubwira twari twagiciye ku mayanki nyine twatanguye jewe nagomba nishure ku kintu gihambaye yavuze ati abazungu bamera nk'abatunena jewe nibaza yuko icyo kintu twohangira bukebuke n'ukuri jewe imyaka maze mbana n'abazungu naratohoje narababonye abazungu ntibatunena ntibatuzi niyo diferanse ntibatuzi bamaze kukumenya bamaze kubona ibyawe barabikunda gusumba iyi ni experience mfite ibyo kujya ukuntu turamukanya ukuntu turi twugurutse ukuntu turi twiyunga mu mafamilie abazungu barabona yuko hari ikintu tubarushije n'ukuri ntibatunena nuko baba batatuzi icyo ni cyambere icya kabiri ingene twubahutse murumvise yuko gahunda yacu ya mbere kwari ukubwira abarundi tuje hamwe tubwiye hamwe dukora iki tubwire tuwamamaze imico
yacu akaranga ku Burundi tubicishije muri inzogoma twatoye ingoma hanyuma iby'imiduri nabyo n'ibindi by'inanga nabyo nyine ngira ngo umuntu yiyamamaza akoresheje icyazi aho ngira ngo umuntu icyo cyumva rero katubishire mu mutwe tuzoze turavugana n'abandi mugabo murumba yuko twe twafashe ingoma kuko ari byo twari tuzi kuvuza kandi twari dusanzwe tuzi ko ingoma zihamagara abantu bose cyane nuko byagenze
ego me namwe Apolinaire arashimira Imana kuri icyo kibazo nyene mwavyo hawutse guteka mwibaje guteka icyumbiro ambasaderi Gabriel ndiyo kubwa yatanguye mukwiye kukibandanya kandi mukabona ko bizotera imbere
Habyishye se no kivuka gukora ambasaderi Gabriel asa n'uwatanze inyishu itomoye ariko kiretse nyene no subiramo n'ibyo twavuze nk'uko kuja hamwe abarundi kugira ngo tugumane karanga kugira ngo abana bacu baje kuko ari abantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza ngaha nk'abarundi baje ngaha usanga bibagiye ururimi rw'ikirundi ariko twabonye yuko ingoma zishobora kudufasha kuko ndabibona n'ubu najiye umwana wanjye yavukiye ngaha ariko avuze ikirundi nkomeye yuko yavukiye ngaha kubera yakuriye mu ngoma avuze ingoma ubu ndabona yuko ashobora kunsubirira akaba umwandrener kandi ntabwo bivuga mu cyongereza bivuga mu kirundi urumva rero ukibona yuko muri bimwe twashaka gushika kuko urumva biri muri ibyo hanyuma kugira ngo abarundi tuje hamwe urabona iyo twari tuvuye tuje tuve mu mahanga twavuye mu ntara zitandukanye hanyuma ugasanga twavuye mu Burundi ku ngorane zitandukanye zari zashyikiye ibihugu biturutse n'umuntu mubwo urabona yuko ingoma ziduhuza harimo n'icyo cyo guhuza abarundi kugira tuje hamwe kuko ingoma iyo uvugije ntivugiriza umuntu umwe ntiyumva n'uwe nta rimwe yumva n'abantu bose yumva n'ubwoko bwose ibyo nabyo byarimo kandi byaradufashije kandi tukabona yuko byabandanije bidushyira hamwe
ni byiza cyane rwose uyu mugambi wo kwigisha imico karanga kanurimi turasubira tubigaruke ko ariko nashaka mbanze nti ijambo kandi ubundi bunywanyi anselme niyo sawa muraho murakomeye
ego ndakomeye cyane ni anselme niyo sawa mu ntara rwanda mu Burundi
ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite ikimuriro turafite abatumire ambasaderi Gabriel ndiyo kubwayo na n'umushyana ya Apolinaire Nshimiyimana tuga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara w'ingoma eka n'ibintu byose uyu murwi uri kurarangura muri leta zunze ubumwe za Amerika tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
ariko murakoze cyane ku ijambo ndabanje kwanda kuramutsa abatumire b'iteka numva bakoze ibikorinka ngaho mu gihugu cyarakaze ingoma za Amerika bakoresheje akaranga abarundi na cyane cyane ingoma bisanzwe ingoma n'ukuri ni igikoresho gikomeye cyane rwose mu kwamamaza no kuhaya
ndumva umurongo wawe utari mwiza cyane rwose reka dusubire tuguhamagare mu kanya turabe ko twabonye umurongo mwiza
ego muzamukoze cyane nzamukoze
ego turagerageza dusubire tuguhamagare reka tugaruke rero ku batubireye ambasaderi Gabriel yo kubwayo na Apolinaire Nshimiyimana mwavuze ko mu migambi mwishinze muri iryo shyirahamwe ryo kuvuza ingoma hariho no kwigisha imico eka akaranga ku Burundi eka n'ururimi tutangurire ku kibazo cy'ururimi ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'abana nk'uko mubizi bavukira ngaha kenshi na kenshi usanga bataronka karyo ko kuvuga ururimi rw'ikirundi ariko Apolinaire wewe asa n'uwabishoboye atubwiye ko umwana wiwe yavukiye ngaha avuga ikirundi neza cyane rwose nashaka igihe kigeze cyo kwigisha indimi mubigenza gute mubigisha indimi gute iyo mico muyibigisha gute turetse kuvuza ingoma no kubatumira bakaza kuraba aho muriko muravuze ingoma
nkuzeye icyo kibazo cyo kwigisha ikirundi abana ni ikintu kigoye rwose cyane kivuna gisaba ukwitanga rwose cyane kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabona dufite amabanga menshi ibikorwa ni byinshi akazi karavuna ugahura uri kuriruka hirya no hino ugahura wabuze nako kanya kukugira nuzeye kukuvugisha ikirundi abana bawe mugabo rero ingene umuntu acyabikora strategy ni ukuba sohora kubashira hamwe nabo bandi mu ngizo ngoma bagiye guhurirayo nta kindi bavuga atari cyo kirundi hanyuma rero bagarutse muhira baje naho umubyeyi abatari hari baba bagize induze baba bahuye nabo bandi bana bakabandanya bavugana ku matelefone bakabandanya bavugana ku email niho bacigira yewe nk'ubu sinobahenda byaramfashije gusi cyane kuko abana banjye twavuye mu Burundi bafite umukuru afite imyaka itatu mugabo kubera izo ngoma kubera ya association bagiye ikirundi ntibacibagiye hari umwana yavukiye muri Japo aza ngaha nawe nyine kubera izo ngoma kubera ya association nawe nyine ikirundi yagiye atora hirya no hino ntacyanzi cyane gose mugabo aracumba nuko bigenda hanyuma ikindi nacyo ukora uravuga uti muri muhiri wo munsi akanya kukuvugana uravuga uti wewe vugura uri mushobora uze uravanga mugabo genzi uguma mvuga mu kirundi ukabigira gutyo niko ushobora kubigisha n'ahandi mu gitondo barasohoka bakajya kwiga n'icyongereza televiziyo n'icyongereza byose n'icyongereza ururimi icyongereza kiriganza murabizi usanga rwagiye rero nicyo gituma navuga ni ugukora bikomeye kandi ntibyoroshe sinobesha si benshi babishobora
namwe mukanya gatoya cyane rwose Pauline Shimirimana mwabigize gute kugira ngo abana bose avuge ikirundi nk'uko umengo bavukiye mu Burundi
ntabwo byoroshye mugabo yeshi nicyo nzi cyafashije urabona kubera amaze kujya mu ngoma ibyo tuvuga ni mu kirundi indirimbo amaze kumenya ururirimbo mu kirundi ashaka kuba agasiguza ati bibisi bisigura iki cyumva yuko aba ari kariga rero muri make nuko nabigenjeje kubera ingoma twagiye tuza turavuga mu kirundi hanyuma akavuga mu cyongereza nk'uko amasezerano abivuze rero nkageraza kumushyira mu kirundi hari n'igihe namubwira nti nta kimwe nshobora kwishyura niba utavuze ikirundi nkacamenya mugabo ntabwo byose bose bashobora kubije kubera umwanya ubuzima umuntu aba arimwe mugabo icyo nahanura abantu nuko batoreka abana babo ngo bibagire ikirundi kuko bugiye ubagiye ururimi ubutayakaranga iyo ubagiye ururimi ubutayakaranga kuko ndaranga ibindi bihugu usanga babye mu bindi bihugu ntibigera bibagira ururimi rwabo n'abana bo bavukiye ngaho usanga bavuga ururimi rwabo mbere ugasanga nk'uko bavuga icyongereza bavukiyemo rero ni byiza yuko tuguma turaba n'ibyo kenshi n'ibyo boza bararaba muhira ariko hari ababyeyi usanga bacira indirimbo zo muri afurika ubwabo ugasanga ntibashobora no kuba ntibasigurira rero ntabwo byoroshye biragoye ariko bazadufashije cyane
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Eddie Michela muri yoneza muri yega Eddie muri Zambia murafite ikibazo murafite ikimbiro turiko tuvuga ku ruhara rw'umurwi w'abavuzi b'ingoma aha muri leta zunze ubumwe za Amerika tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro ndumva telefone yawe itumvikana neza cyane gusa murashaka kubaza ikibazo mukane gatoya kuko sinacumvise
yego ni nta mamwe bahuye ni cyo cyabatumye bagira
yego me twabyumvise intambami yego me reka tubahe akanya abatumire bacu bagira icyo bashikirije intambami muba mwarahuye nazo mu gutunganya uyu murwi mu kushikana ushitse muri iki gihe ni nk'izehe ambasaderi Gabriela yakubwaye
intamba mitwara zirose zikomeye bose cyane ubwa mbere kuronga ingoma kuzikura mu Burundi zikaza tukazigura icyo cyarabaye ikibazo gikomeye kuko bijya mu nzeye bica mu nzira zikomeye kuko ingoma zo mu Burundi murazi yuko ziri protege hanyuma icyo cyaratuguye ikindi bishyitse ngaha aho tuzibika ingoma ntizipfa aho zibitswe hakanye hoho biba ari ibindi icya gatatu ni ntuzeye aho tuzivugiriza sare tuzivugirizamo ibyo nyine byaraturuhishije rwose cyane hanyuma rero ingoma iyo zirabyara ngira ngo murumva icyo nshatse kuvuga ntibavuga ko ingoma yamenetse bavuga ko ingoma yabyaye iyo zibyaye rero kugira ngo uyisubirize nibindi bibazo habyaye zibiri n'ukomanda zibiri mu Burundi nuzeye ukishije mu bintu by'amafaranga ntibishoboka ntibikunda iyo zibyaye rero bika umurisho uvunitse ukura hehe ibyo ni ibintu by'ibibazo twagiye turaronka hanyuma ikindi nacyo kugira ngo uwo muhari iyo association tuyishyireho twategerezwa kwemererwa muri iyi eta ya Georgia nabyo nyine byaratugoye twategereza gusaba abanyamategeko abo bita abantu ya kugira ngo babidufashe ibyo nibyo novuga mugabo umushingane ya Apolinaire nawe arashobora gutanga ubundi bururiro bukomeye kuko novuga yuko we wari sur terrain
Ego tumwa kanya akurize bandanye atubwira zimwe mu ntamba
murakoze cyane gose nshimire n'uwo mutumire abagiye cyo kibazo ego n'ivyo intamba ni twaraziciyemo kandi kizibura mu buzima kandi ni ambasaderi yavuze ibintu bikuru mu ntamba ni twatubwira guhera mu ntango ariko n'ubu intamba ziraboneka ugasanga umwanya cyane kuko urazi bavuga ko umwanya ari amafaranga ni ko umugani bawuciye ugasanga bigoye kubera ubuzima umuntu aba arimwo ugasanga abuze umwanya wo kugira entrainement hanyuma cyose naho umuntu amaze kugira iyo ngorane ya entrainement usanga igoye cyane niyo kubera ugukanya ugasanga umwanya kubera aho utashobora kuronka ahantu hadakanye ubugiriza ugaca usanga biragoye kubera imbeho ahantu kubera hakanye ugacura umwanya wo kugira ngo uronke umuco wo kugira ngo uze kuzivuza ugire entrainement muri icyo gihe bica bifata umwanya muremure kugira ngo uzomenye ibintu kuko byose bisaba kuba ufise entrainement ya buri munsi ya buri gihe na tubuge nka buri weekend izo ni zindi ngorane twagiye tubwira cyane ariko ni nkuru nizo ambasaderi yavuze ikindi nacyo akunda kuronka abantu kugira ngo babyumve kuko hari abantu bavuga bati batumva yuko bashobora kuvuza ingoma kuronka abantu wigisha nayo nyine ni ingorane kugira ngo kuko urabizi abarundi ingene tumeze hari igihe usanga mu bisanzwe turi okipe mu n'ibintu byinshi ugasanga umwanya uratugoye rero bica bituma ubura abantu wigisha
Bwana Frederic mbabarire harimo ikintu cy'inkora mutima twari twibagiye ntuzeye mwumvise yuko dufata abana bato tugatangura kubantrena kugira batambe urumva hanyuma rero bakabyiga bakabimenya ukabona yuko uti uyu n'umutimbo wa kweli ngo agira cyamara imyaka 18 nguyo aragiye muri universite yahehe yo muri California yo muri Michigan agacagenda nguyo abagiye tuba tumuhombye entre guillemets icyo kintu ni déperdition icyo kintu nacyo nyine kirahungabanya kare twabora tu abigeme baratamba ingoma nabo nyine mugabo bita nuko twabyahagaze kubera kubahiriza amategeko y'i Burundi mugabo abo bigeme twari dufite abigeme batamba ingoma neza gose cyane ngo bigire gutyo ukaza wumvagiye kwabigwa ari bungenze murumva ingene bica bigenda ntitwaze ko bibunge nkako barongorwa mugabo ngira murabyumvise
ivyo ni ibibazo bihambaye cyane gose ni ibibazo muzoza muriga uko uyu murwi wanyu ukomera tukivuga nyene kuko uwo murwi wakomeye
nashaka nacyo nyakwa Frederic ingorane usanga umuntu twagiye urunagira hariho n'ababyeyi batabona tubumva ati tubone nico kumwe wabwira umwana wiwe wabona yuko umwana wiwe abashoboye umwana akabikunda mu mubyeyi ntabyumve niyo nayo ni ingorane kandi usanga birimo usanga bitera ingorane kubera umubyeyi nawe urumva umwana ateza atabanza kuronka ushaka umubyeyi ubwo umubyeyi ashobora kuba atabibona yuko bifite akamaro nayo nyine ni ingorane twagiye tugira
iyo ni imwe muri izo ngorane zose muvuze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Melina muraho
ego twakirimba
mbwira amazina yawe yose
amazina yanjye yose nasanga mwibuka
Melance murihega Melance
ego ndi mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Ruzi muri komini ya Kinyinya
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
Ndumaje kibazo nagomba kubaza n'icyumvira no guterera.
Yego.
Turashimira cyane ko abashyizeho uwo mugwi kuko utuma ubwa mbere na mbere baguma bibuka igihugu cyabo. Mbere baguma bibuka igihugu cyabo, barakwiye kugira icyo bafashije ku bindi bice n'akaranga, ku bintu n'icyo kama, igihugu cy'u Burundi bamenya burya. Bamwe bafise ibintu n'icyo kama, ino mu Burundi, badashobora kujya ahabona, ku buryo bafise imikare mito, bene ibyo bakora bidashika kure.
Murakoze cyane rwose, ndumva mirongo ya telefone mu Burundi itameze neza cyane rwose, ariko nagomba ngaruke ku mushyantahe Nshimiyimana tubwire ukuntu izo ngoma zagiye ziratera imbere gushikaho ziba eka no muri sinema twavuze Panther Black Panther ya mbere turumva ko ni ya kabiri ikwirasohoka vyagenze gute Polinaire kugira ngo mumenyekane gushika ku rwego rw'abakinyi b'ama sinema kirangiranwa gushikaho muri iyo sinema ingoma z'u Burundi zirimo.
Murakoze cyane kandi nikanshimira uwo mutumire kuri icyo kibazo abajije kuko ni kibazo cy'inkora mutima. Keshi iyo tugomba kugira umugambi ngine twebe twagiciwe twashoboye gushika aho tugeze, ingorane zikunda gushika kugira abantu bashika aho bashaka gushika ni imwe, nuko usanga bashira amahera imbere kuko zawumva iyo umaze gushira gukora ikintu ukavuga uti nje ngoma gukora iki kintu ugashyira amahera imbere, icyo kintu gishobora nta hamwe gishobora gushika, ntashobora gushika. Kuse cyumwe twabigenje rero twatanguye dutangura kuza turasaba abantu bamaze gutangura kutumenya tusikenda kuvugiriza haba ku masengero ku mashure hari nk'ama evenema abaye tukabasaba ko twogenda tubereke ivyo tuzi, ama tukaza turitabira ama activite aba nko ku rwego rw'amakomine canke rw'amazone vya county n'amasiri niko nabivuga hano. Hanyuma tugiye bamaze gutangura kutubona rero hari igihe babaza ati aba bantu ni sawa umaze babonye uvugi babonye ivyo tuvugije ingene dushoboye kubereka ibintu biryoshe usanga bariko barasaba inomero twobaronka gute. Hama rero tumaze kubona yuko hari abantu rero batu badukunda, bamaze kubona yuko hari ibintu biryoshe muri icyo gihe twagiye tutangura kuza rero turabereka yuko natwe dufite agaciro muri icyo gihe. Hanyuma rero kuri Black Panther n'abantu nyine nk'uko nyine batubonye bamaze kuza muri atura na bavuga ati hariho filimi igomba gukorerwa ngaha, umwe yari mu bantu bahora batubonye yari umugenzi w'umwe mu bavuzi b'ingoma arababwira ati hariho ntuzeye filimi igomba kuba hiyo ngaho. Hanyuma barashaka abantu bafise cyane cyane bo muri Afrika imico bafise utugenegene muragenda muyandikishe muze murabe yuko muworonka chance. Twerumva rero twaragiye ubwo nyene dusha tugira Imana bashya batwemera ubwo nyene twe nitwe nyene twavuye bavuga bati mwebwe tuzokorana namwe, nuko byagenda
babonye ntibarinze gufata umwanya ngo bavyigire hamwe n'abandi bariko barahiganwa bace babwira ko mwebwe murimo.
Abandi bose bababwiye yuko bazobabwira mugatwebwe twavuyeho bamaze kutubwira yuko turimo.
Ni byiza cyane rwose Ambassador Gabriel, ndiho kubwayo mwabifashe gute?
Ibyo byo byarashimishije rwose. Icyo gihe sinari muri Atlanta nkuko nabibabwiye, nagiye numva babimbarira abantelefoni babimbarira, byaranezereje cyane kandi nasanze strategi twakoresheje ariyo. Twebwe mu maguru ya mbere nitwe twaza kurondera abantu, nitwe twaza kurondera aho tuvugiriza kugira ngo twimenyekanishe. Murumva yuko twakoresheje strategi yuko batubona hanyuma bakazodusaba ngo tuvuze. Hariho ikintu wigeze kuvuga Bwana Frederic tutavuze cyane, reka nakivuge n'ingoga. Mwavuze muti mushaka kubuzo imigambi ni ubu twe na n'umushinga na ya Pauline turiko turakora kugira ngo ibi nitube nibabe bakiza baradutora rimwe ngo batwiyumviye gutyo. Oya, turiko turakora kugira ngo tugire ikintu twokwita market depose, izina ryacu rimenyekane nk'uko ayandi mazina y'abacuraranzi n'abandi babikora
nivyo turiko turakorerako
ni byiza cyane ngose iyo migambi turana igaruka ko ariko nashaka mbanze mpere ijambo kandi Simon Nyabenda mwiwe neza muri hega Simon duga ku ijambo ikibazo kimbiro mukanye gato ndabona ariko telefone yawe itameze neza Dekanzo subira kuguhamagara Simon bivuga nabi cyane gose birabaza mu matwi reka turasubira kuguhamagara ndasaba umufasha asubira kuguhamagara mukanya reka tugaruke kuri mwe rero namwe Pauline Shimirimana ambasaderi yatubwiye imigambi mufise y'ugushora gushika ku cyo yise marque de pose gushikaho mu menyekana cyane gose bwa mufise eka izina ryanyu rizwi hose makungu iyi migambi mufite mu tubwira ni hehe Apollinaire
ni muri marque murakoze cyane ni nyuma y'ivyo ambasaderi yafikirije navyo ibindi navyo ku ruhana rwanje no ku bandanya ndondera abandi barundi dushobora kwigisha kugira ngo ekipe igume ibandanya kubera ingorane irahari dusanze dufite ingorane y'abantu baza ntibagasanga barimutse cyangwa bagiye mu mashure cyangwa bagiye kubaka cyangwa bubatse izabo ibyo byakunda gushikira ku bakobwa bubatse izabo ariko n'abagabo n'abahungu hari abashika bakubaka izabo ukaca usanga abagize amaresponsibilite menshi ugaca bituma umengo barashyize intege muri icyo gihe rero no kubandanya twimenyekanisha twigisha abandi abantu benshi kugira ngo kumbure nitwamara gushika kuri iryo hangiro ziko turakorera ko na ambasaderi bizo haze hashike turi tuhari kandi bidufashe no kugira ngo ibe umurimo wa misi yose atabindi bintu bidusamaza
tu muri kamwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika muri we neza muri hega mutwibutse akazina kanyu muri Kenya akazina ninde Ferdinand laba abantu bari ruhande yawe bari kwavuza induru ubakureho hanyuma ubandanye ushikirize ikibazo n'ikibiro mukanye gatoduka ku ijambo ndabona telefone yawe isa nigoranye reka tugaruke kwa ambassador Gabriel ndiho kubwayo tubwire cyane cyane ukuntu batekanya gukura izo ntambamyi zose batubwiye nko mu myaka icumi iri imbere uyu murwi mubona hehe ambassador ndiho kubwayo
murakoze cyane aho ndawubona sinoshobora kubuvuga uko ntabyonzi nsinzi mugabo icyo mbona ni uko intuzeye espoir iriho kuko ubu turafise insuma nyinshi rwose dushobora gukoresha kugira ngo dushobore kwiyamamaza nkibi ibyo kuza kwiyamamaza ariko si muri ayo mareresi ya Black Panthers ibyo bizodufasha rwose cyane icyo ni cya mbere dongo turafise insuma turamaze kuza kuvugiriza Apollinaire sindabimuvugiye ibintu byiwe mugabo turamaze kuvugiriza nk'umukuru w'igihugu Jimmy Carter kabiri kose turafise ibintu bizodufasha kuduga hanyuma ikindi nacyo tuzokoresha dutegerezwa kwandika intuzeye impapuro zerekana yuko nusomi ni kompanyi hanyuma rero duce dutangura gukora ni kompanyi sindamenya neza aho tuzoca mugabo tuzobihinyanyura turiko turabiga niho ngibita tukibitangura
Apollinaire Shimirimana umurwi wanyu mubona hehe mu myaka cumi iri imbere
icyo kibazo ni cyiza kandi kinkora gusoma kandi kigoye kwishyura mugabo rero uko ndabibona uko mbona ndazi yuko tuzaba turi heza mu myaka cumi gusumba uko turi ubu kuko ndazi imyaka tumaze irarenga cumi turi dutanguye ndazi aho twahereye and kandi ku migambi dufise na ambasaderi ku byo tugomba gushikako n'abo tusanzwe tuvuzanye ingoma ukuntu babibona ishaka bafise ndabona ko tuzoba turi ahantu heza mugabo sindahabona neza mugabo ndabona yuko
tuzoba turi ku rwego onivo federale tuzoba turi barurangira ngo kandi babitumwa ko
mutubwiye kandi Apollinaire uruhara muheruse kugira eka hariho amatwa dusumira yindi sinema ikwirategurwa bakaba barabasabye kugira uruhara muri sinema byagenze gute
baraduhamagaye tu musanzwe kuva mu mwaka uheze twarahamagawe kuri kujya muri sinema ya kabiri ariko umuntu wiheze naho nyine barashoboye barampamuri zitatu ziheze bampamagaye bambwira yuko bagomba gusubiramwo filime hamabwira yuko dushobora kugenda bashobora kuduhamagara tukagenda muri Hollywood California muri icyo gihe twarose chance yo kugenda naho twagiye turi bakeya mugabo biratanga birafise akamaro kubona yuko basho twarahariya muri icyanezereje cyane nuko nasanze abo twari kumwe bose ngaha muri Atlanta kubirya filime aho bagitegura ubwa mbere abo twari kumwe icyanezereje cyane nuko nasanze twebwe tudashobora gusubirizwa urumva nise twariyo mu bisanzwe mu bantu bari basanzwe bariyo muri bwa mbere nicyo cyanezereye cyane kinaciye mbona yuko ahubwo bizodufa ari byamhaye icyizere kandi inzira turimo ari nziza
ni byiza cyane rwose Ambassador Gabriel ndiho kubwaye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ahantu ingoma zivugirirwa cy'ahantu zibikwa ko mu bihe bikanye izo ngoma zishobora kubyara canke zikamera nabi cyane rwose tutangure ku kibazo cya mbere cy'ukuntu aho ingoma zivugirizwa ikintu uyu murwi ukwiye gukora n'igihe reka ibibanza byo kumenyerezamo urundi rwaruka mwavuze rwaruka kenshi na kenshi ruja muri za kaminuza ugaca usanga ugiye muri kaminuza za kure ugasanga umuvuzi w'ingoma nk'umwe arabuze ikintu cyangwa impanuro cyangwa strategie muha Apollinaire n'izihe kuri ibyo bibazo byose
nuzeye icya mbere ku byerekeye bya aho tuvugiriza naramaze kubona yuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabye uraronga tuzogerageza kandi twari twanabitanguye igihe tubitangura ingoma tukagenda ino usanga amanduzeye amashengero afite gymnase niko twabigize muri ayo wa tukagenda tukavugiriza muri gymnase bakatwemerera mugabo ngaho ingorane izoba batwemerera kuko twagenda turi twashyira imbere yuko turiko turavuza com in organisation sans bureaucratif iri oriyande gufasha na community twebwe rero dutangiye kubigira kompanyi izomera nk'ibigora mugabo naho nyene umuntu azora abatumaze gukura turashobora kuruwa sari tukavugirizamo ibyo tuzobyiga kandi jewe nibaza yuko tuzobishobora tukaza turaruwa amasari icyo ni cya mbere icyo nicyo n'icyumviro mbona icyerekeye nacyo abo bantu baza baragenda bagaruka naho nyine hariho ikintu dutezwa gukora baragenda tugaca tuvunikira intuzi nkokora tukamera nk'ababibagiye twarihenze rwose cyane kuri icyo kintu kuko ubu ahazoba ari tuzogumana contact umurito wiwe tuzoba tumuzi hakenewe ibintu bikomeye azoza tumubwiye tuti nuze uvuze cyangwa ahindiye umurisho tu ku muntu asanzwe avuze ingoma atayimbira ingoma umurisho wiga mu munsi umwe kabakabaye tuzoze turakorana gutyo baje mu biruhuko bakaza bari hariya tukabatuma ko bikenyewe ibyo nabyo tuteza kubikorera nk'uko nabivuze rero tubandanya twiyumvira
igome Apollinaire Nshimiyimana kimwe mu bibazo kandi ramwe washikirije n'ikibazo cyo kwigisha urwaruka rukamenya izo ngoma ukuntu ingoma zitambwa n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu mutezwa kubandanya mushya ku rwego rwo hejuru kuko hagize nk'umuntu umwe aza mugasanga ntagishoboye ika uwo muzanye ntatamba cyane cyane nka bamwe mwahorana icyo gishobora kuba ari ikibazo ugasanga izo ngoma zirataye akanovera kazo ivyo mukora strategi zanyu kugira ngo mwame mufise abantu bazi koko kuza izo ngoma ni izihe ivyo mwipfuza ni ibi
Ah, strategy ya mbere niyo ambasadere jije kuvuga y'umuntu wamwigishije akagenda bitumuta ubutwa amaze gufata icyemezo y'umuntu agiye agiye ngo kwiga handi biturutse bibura bibanye naho tugira tuvugirize turamubwira twatwamenye hakiri kare tukamutuma ko akazoza tugahurira yo ari bikenewe ari ngiye tumurihira itike tukaza tugahurira nk'akarorero byashitse uyu muntu wanje ari kuyiga muri Connecticut byasaba yuko tuyoguza hafi tumuri tugenda kumutora cyangwa tukamuhitana ubumva kandi yaravanganije hanyuma ikindi nacyo umuntu afite umurisho tuba tugumanye hamwe tukagumana en contact nabo muri icyo gihe biroroshye ntabyo ibigoye kugira ngo tumusubiriza gute kubera tuba twagumanye contact nawe hageze ko tumbuza aba umuntu wese watumuzi hari gihe ashobora kuza gutembera muri icyo gihe dufise entraînement tuyaranja tukayirondera tugerageza kuyirondera kugira ngo tusubire duhurire hamwe wumva niyo strategy twaciye dufata musanzwe twamaze kwitangura aho kuzobugiriza naho gutegura nibaza yuko aho tugeze ndabizi yuko icyo kibazo mwari mwakibaje ambasaderi ariko aho tugeze icyo nagiye nkora mu gihe nari nsigaye ari je ndongoye umugwi nagerageje kwiyegereza ayandi mashyirahamwe kugira ngo tugirane imigenderanire myiza mu gihe badukeneye tukamenya ingene bashobora kuturonga natwe igihe tubakeneye muri icyo gihe dushatura dukora ibintu bobo badukeneye natwe kuko tuzi ko tuzobakenera muri icyo gihe dufashanye rero nibaza yuko tutazogira ikibazo kininiya cyane kubera icyo kintu naramaze gushyira ku murongo
mukaza mukanyuma ambasador Gabriel ndiho kubwayo akamu motere kugaruka nakahe mwavuze ko mu migambi mwari mufise kwari kugira gukora ishose byose kugira ngo urugaruka ntirutakare ruje mu byabi umutwe nkuko bikunda kwibonekeza mu rwaruka rwinshi uyu mugambi mwari wushitse ko
ego cyane urakoze cyane mushinga na Hefredi kubaza icyo kuraga nukuvuga iki nukuvuga yuko ibi turiko turakora twebwe ryo tuzoba twashengeye dushaka yuko babibandanya icyo kintu twama twakibabariye twama twabasigura ibituru ndongoma biriho
igihe Ambassador Gabriel ndi hokubwayo ndabona ikiganiro cyari gihimbaye cyane gose ariko amasaha aragiye ndabashimiye cyane gose ukanya mwatwe kugira ngo umuganire ni radio ijwi y'America ndabashimiye namwe mushira ntahe Apolline Shimimana kukanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi y'America turashimiye engineer Peter Hanley yadufashe muhinga bw'izuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwati akamo mugashiriza byimbiro turabashimiye namwe mwaduteze amatwi ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mugenzi wanje ni kiko uri munsi wonda Ega mugenzi wanje ni kiko uri musuira Kona horambo na mibara baru gendura tigita Ukacha siku ura hechuru Hana no na Kwa urukanda bangimira bifaranga Ukafata na bukafata humucha Mbonyuka mungango sino kupugisha na sisa mahera None kuje kusaba kani waranyi mye Niviki mubyashitse Marira 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 Eka mikobwa niviki nyongorera Marira Gicho womenya tv sina mabanga
wewe wiruki yabafisa mafaranga babuza umutima wakuzi bihenda maso wibakira kuzoronka ibyaziba ukuntu mbona umeze ubu nakindi no gufashisha tari impanuro oh yeah uzubwire n'abandi ko umuntu yajya bika akajyama kare uzubwire n'abandi ko umuntu yajya bika akajyama kare.